et la Diorijoui Yamerika. Jwi jamaliki ugiye kwashikiriza ibiganiro vya radio mu Kirundi mu Kirwanda mu Burundi mu kumbi ya 10 migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda mu tukumbira kuri FM 104 ibice bitatu turi kandi kuri FM 103 ibice bitatu i Karongi muri Uganda mu tukumbira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 ibice 9 ikisoro mu shobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanda cyacu c'amakuru we tatu wa Kaburungu radio yacu vewa Kaurungu kama mwiriwe neza nchuti mwese na mwakunzi vila jiu nishu kuja Amerika mwiriku mwa Frederick hundi kije ikaze mwese mkigani ilo mwisanga
mwisanga mwisanga ni chigano wichizi vila Amerika chivanda kuivazo linyuranyi vya mkare kiri ya garigari vya Afrika ichigano wajitumira wanuwa mwuzi ya gozitandu kanyi waga subizi vazo vya wakunzi vila jiu Amerika
chendi mwanara mwinga hobita mwuri kwa mine gitera nyi hobita tuu
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mugitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kwa mutabu bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kuri kijwi cya Amerika huri hose. Haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga mu kiganiro cyo munsi tugiye kuvuga ku isabukuru y'imyaka 63 ya kaminuza y'u Burundi rumuri ibirori byo kwigina iyo sabukuru byatanguye munsi kwa mbere bikaba bizomara yose kaminuza y'u Burundi rero kuva gitangura mu mwaka w'1964 yari ifite intumbero yo gutanga ubumenyi bwo ku rwego rwo hejuru kanatsinda ni kaminuza abanyeshuri benshi yo mu bihugu byo mu karere kafika ibiyaga binini bahurumbira mu iki gihe rero iyo kaminuza twese twizemo tukana ikorera twashaka kwifatanya n'abarundi bose bayizemo aba irongoye hamwe n'abarundi bose mu guhimbaza iyo sabukuru nziza uyu munsi rero twabatumiriye babiri mu barundi bayizemo bakana ikorera turi kumwe na Professeur Janine Nihirageza igisha muri kaminuza North Eastern Illinois University Janine Nihirageza n'umuyobozi kandi w'ibiro bizwi ku izina Center for Genocide and Human Rights Research in Africa and Diaspora muraho Professeur Janine Nihirageza
mahoro neza mushina nae Frederic murakoze kudutumye
murakome ngaho Chicago kariho kameze kabagejeje ntikaratangura
katambiye parish ego mugabo twamenyereye twamenye ingene twifuka
ni byiza cyane rwose turi kumwe kandi na Professeur Leonce Ndikumana Distinguished Professor of Economics muri kaminuza University of Massachusetts Amherst muri leta z'Ubumwe za Amerika Ndikumana yahoze ari umwigisha muri kaminuza ya Burundi aho mu nyuma yabaye directeur administratif et financier muri yo kaminuza nyene muri aho Professeur Leonce Ndikumana
amahoro neza Frederic n'abari ko baratwumviriza mwese
namwe aho Massachusetts nibaza ko kabeho mu kanganya n'abari mu Chicago
Oyo muri Chicago bama turusha gatoyi nubakazuba kariho karaka bre.
Na ni byiza cyane rwose. Reka rero tutagwe kuri Professeur Leonce Ndikumana mutubwire isabukuru ya kaminuza muzi cyane rwose mwize ko eka mwabaye n'umutegetsi akomeye muyibaza kwiki.
Urakoze cyane nanje nyene ndifatanije n'abari mu Burundi kuri universite no mu gihugu cyose bariko barahimbaza isabukuru ya Université y'u Burundi jewe urumva ni ibintu biri ku mutima rwose kubera muri Université narahize kuva muri 1982 gushika muri 1986 hanyuma ca ndahigisha ndongera ndumu assistant nongera ndahakora muri administration muri finance na havuye muri 90 ico gihe nari directeur administratif et financier urumva kuri jewe université y'Urundi ni yambyaye niyo yandeze hanyuma nibaza ko ari byo nari gushobora nari nazira kwa na hashitse tugafasha nabandi guhimbaza numuntu hambaye gose
namwe madame Janine ntihirageza n'ico kimwe mu mwariza muri iyo kaminuza iyo sabukuru mubona gute ikintu mwifuza n'iki
Murakoze cyane ewe nanjye ndifatanije n'ukuri n'abandi bose n'idirekiti yareze anabireze iri kwibararera kugira ngo uwo munsi mukuru tuwiteho tuwuhimbaze kuko urakomeye abo yasohoye ni benshi bari mu mahe mu gihugu bari hanze ibyo bakora ni byinshi cyane eka n'ukuri biranejeje cyane kuri uyu munsi mukuru njye nanjye narahije kuva muri 83 hanyuma mvayo muri 87 hanyuma mugaca ndahigisha kuva muri 88 narigije muri institut pédagogique mvaho rero nza muri Amerika narose bourse yo kuza kwiga ino yego urumva nahantu nanjye hanshitse ku mutima kubera universite yaraturezi turera neza ntitwareka kwishima uno munsi kubona dushoboye gushaka kuri uyu munsi kubona abo yasohoye ni benshi cyane so biranejeje rwose
ni benshi cyane kuko haciye imyaka mike gusa habonetse izindi za kaminuza zigenga ariko kaminuza rumuri Burundi niyo yaba yigishije ikarera benshi cyane rwose mu nshabwingeze mu Burundi kuko mwabivuze abari mu Burundi abari hanze mu bindi bihugu bitandukanye iyo ni kaminuza kandi yari ifite intumbero yo gutanga ubumenyi bwo ku rwego rwo hejuru byaribonekeza nuko abanyekongo benshi baza muri iyo kaminuza bagahitamo kuza kuhiga reka rero ubu nkuko amakuru atangazwa bivuga kubera ibintu byinshi byagiye biracamwo uruhagarara rwabaye muri 2015 abari mu benshi bakaba baragiye batari bake twavuga ko ari benshi baravuye mu gihugu bamwe baje kwigisha mu bindi bihugu abandi bayigisha mu bihugu bibanyi ikintu cyokorwa kugira ngo ico kibazo cy'abarimu n'ubu twumva ko kikihari kihere byogenda gute hari uburyo bwinshi bwoshoboka Professor Leonce Ndikumana
urakoze cyane kuduha akanya kugambire kushima kuduha akanya ko kutuganira ico kibazo ubagize nibaza ko umuntu yogize umuntu yogifata aravye akahise ki ka Université y'u Burundi ngene yatanguye naho nahigeze kuko ntawo bwa ngo ni umwaka kanaka anniversary yagize izo ngorane z'uko abarimu badakwiye urabona kuva Université itangura muri 64 niho yitwa Université officielle du Burundi ija kwitwa Université du Burundi muri 77 iyo universite yonyine yariho nk'uko mwari barabivuze kandi ni ya universite ihakira n'abava mu bindi bihugu hanyuma icyo gihe n'igihe twe twaza muri universite yari ikiri ntoyi cyane kubera n'abana bake baheza intuze secondaire bakaza muri universite bari benshi baheza bafite amadiplome yo guca baja mu kazi bakabandanya kandi abandi nabo ntibashobora kuronka amanota akwiye kugira baje muri universite icyo gihe n'abatanguye hariho benshi batashobora guheza icyo cya mbere nibaza twoshobora Burundi bwo kwishimira ni uko ubu umwana avukiye mu Burundi aba afise chance nyinshi cyane yuko ashobora kujya muri university ibyo ntibyariho nta byariho kuva kera twe tubikura hanyuma nicyo kimubona ubu igitigiri cy'abana bajya muri university ni kinini cyane kubera hariho universite y'u Burundi ya leta hakaba n'amerize ya pive yatanguwe bigaca biha uburyo na abana kugira baronke ikibanza bashobora kubandaniza mu amashuri icyo nicyo nibaza ko ari cyo kintu umuntu yabanza kwishimira hanyuma rero ku byerekeye nabyo abarimu ibyo nabifata hamwe n'uburyo universite ifise kandi si university y'Uburundi gusa jewe ndaja ndatembera ama university ya atari make muri Afrika amenka yigishamwo yani kaja aja ku mu bintu by'ubushakashatsi na ama conference ni ingorane iriho muri Afrika hose yuko kukwera aba ibihugu amagovernment yageze ingufu cyane kugira ngo abana bose bashe kuja muri secondaire abaheje secondaire bashe kuja muri university byatumye yuko igitigiri cy'abanyeshuri kiyongera kurusha uburyo no kuvuga amashuri inyubakwa ama equipment laboratoire n'abarimu
hariho ukuntu abarimu nabo bogwira canke bagafatwa izindi ngingo kugira ngo icyo gitigiri kinini cy'abanyeshuri bagwiriye gihure n'abarimu bashoboye kwigisha
yego cyane nicyo nacyo nagira sikeko nicyo gituma rero ingorane rero nuko imitahe ari y'aba prive cyangwa ni ya leta budget zija muri université muri enseignement supérieur ntizakurikiranye niyongere n'ukuntu abana abanyeshuri bariko bariyongera nicyo gituma nibaza yuko icyambere cyo kuraba n'ingene uburyo bwo kongerekana haba muri leta no muri prive kugira ngo ibibanza byongerekane abarimu bongerekane uburyo bwongerekane ibikoresho byongerekane icyo ni ikintu gihambaye rwose kuko kwigisha na karite yo kwigisha n'abashobora kwiga byose biva ku buryo byose bifata uburyo
icyo kibazo cy'uburyo turakigaruka kuko ariko madame Jeanine ntihirageza nashaka namwe mubwire icyo mutubwiye kubyereka ukuntu hoba nk'inyishu icyo kibazo cy'abarimu babandanya kuba bake ugereranije n'abanyeshu ari benshi
murakoze nukuri ahubwo umuntu abiraze abarimu erega bo mu Burundi bobo ego mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bagiye ari benshi bari batangiye kugenda n'imbere yaho mugabo ntibajafu ikintu dukwiye kuraba ubu dufise abarundi bafise invesiti ifise ni gukorana n'abandi mu byegeranye kubera tekinoloji bavuga bati ubugirigiri bugira babiri batubye ni gushyira hamwe ibyo bita koperasiyo kolaborasiyo mu bantu bagakorera hamwe uyu muntu hari ibintu bya edukasiyo virituweri bakorera ku buhinga bwo ngurukana bumenyi ni ukuri hari ibintu byinshi bishobora kugwira umwarimu akaba ari ngaha isaha imwe mu isaha ndashobora kwigisha abanyeshuri banga mirongo itanu ijana turi kuri espace virtuelle ku buhinga ngurukana bumenyi ndumva hari umuntu asa nk'uwa ari mu Faransa ari muri Amerika muri Canada he agashobora kwigisha mugabo biva kuko Burundi nabwo iyo universite nayo abarimu bariyo bashoboye kumva ko babishoboye icyo rero muri icyo gihe mbwa ikintu gikomeye cyane nibaza yuko naho Burundi gufasha ko iyo tekinoloji ikomera igafasha yuko interineti ishobora gukora iyo universite isima izogarukana byinshi cyane urumva hari aho ndiguze gusa kuri disitansi hari disitansi hari utugumye bamwe bagumye aho abandi baguma hariya abarundi nubwo bagiye abarimu bagiye ntibari kure cyane kubera iyo tekinoloji hari ikindi nacyo iyo bari barashobora kuba hariho benshi bifuza kuza gufasha mugabo
icyo tubakiga icyo ni ikibazo tuba tugaruka ko mu kanya ariko nashaka imbere yaho te ijambo umwe mu banywanyi muri radio ijwi rya Amerika prefet des etudes muraho muraho murakomeye muri hega prefet
muri kano kanya turi mu gisagara cya Rumonge ni mu ntara ya Rumonge nyine isanzwe ari ntara imwe igize ibe ntara zigize Burundi igihugu cyacu
murakoze reka rero mushikiriza ikibazo cyangwa icyiyumviro duga ku ijambo turiko tuvuga kuri kaminuza y'u Burundi ihimbaza imyaka mirongo itandatu imaze itanguye
murakoze cyane ndaramukije mbese nabo turiko twese turi kumwe turiko turandetse dushikirije nibyo kaminuza y'u Burundi igiye guhimbaza imyaka 60 ibayeho ariko twaraba rero ukuntu iri kirakora ukuntu ibikorwa byayo bimeze ntatwege abantu twahaciye muri ya kaminuza y'u Burundi turabona yuko ibintu bitera bihinduka bivanye n'impinduka igihugu cyacu kirimwo haba mu bijyanye n'ubukene haba mu bijyanye no kujya hamwe mu karere ka Afurika y'ubusereko mbese ni muri Afurika yacu rero nicyo dushikiriza nyamukuru kiriko kiracerekana yuko kaminuza yacu y'u Burundi irasubira inyuma nuko ukuntu n'abanyeshuri bariyo usanga badafise uburyo bukwiye biga umenga nta kazoza babona hari abanyeshuri benshi bariga bagaheza kaminuza bari imyaka myinshi bicaye ni kuvuga muri rusange hari ibintu byinshi biriko biratuma kaminuza y'u Burundi yacu navuga ikirasubira inyuma haba mu bikorwa no mu kwigwa mu ngiro n'imigambi ya kaminuza y'u Burundi.
Murakoze prefe des études ku byumvire mushikirije professeur Ndikumana Leonce muvuga iki ku byo kushikirijwe na prefe des études
nabanje kumbanje kumuramutsa ubwa mbere na mbere aramutse nabo bari kumwe hariya bose imbere yuko nishura icyo kibazo gihambaye avuze iyo ngorana avuze ihambaye nagomba subire ku kintu twariko turavuga kingene muri Univerisite y'u Burundi ikeneye kongereza abarimu urabizi twetwa igihe twari muri Univerisite y'u Burundi hariho amaprogramme de coopération menshi ariyo yatuma abarundi bashobora kuja kwiga bagaheza ma maîtrise yabo n'amadoktora akagaruka kwigisha hariho coopération y'ababirigi coopération y'abadagi coopération y'abaswisse genize muri ekonomi niyo bafasha departement y'ekonomi coopération y'abongereza abanyamerika
hari nka kaminuza zishika cumi zo muri amerika zikorana na kaminuza y'u Burundi
ego hariho na bourse zatangwa na leta ya amerika genize niyo naje kwigako nibaza ko professor Janine ariyo yaje kwigako nayo ni benshi baje kwigako ibyo rero tuzakubanza gusubira kwibaza none izo programme zose ziracyariho zirabandanya hari izindi zongerekanye nibiki kuko nkuko professeur Janine yabivuze ntushobora gukora wenyine wikora nashobora gushika ko ikoperasiyo internationale n'ikintu gihambaye rwose kandi bijya y'u Burundi yonyine nta kundi ishobora gukwira kugira ngo ironke ibikenewe kugira ngo abana baza mu ishuri baronke abarimu babigisha baronke materiyo babigisha babigishiriza ko na equipment ni ukubanza kugurura bakaraba ingene bongereza uburyo bataraba gusa bije ya leta canke aba imitaye y'abaprivi bari mu Burundi hanyuma kuri icyo uwo mushinga ntaheze kuvuga cerekeye indero muri universite ninge naba abanyeshuri ubona bashobora kudebukirwa kubera babona yuko abahejeje bataronka akazi icyambere na mbere navuga nuko cyane cyane kuko nababwiye je ndatembera mu bihugu bya Afurika icyo singorane yo muri yo mu Burundi gusa ubu hariko haraboneka yuko uko twebwe twiga kera ugira uti ikimpanje gusa no kugira nshobore kumenya ndonke diplome ntangura akazi ubu muri Afurika mu bihugu byinshi byose abana baraheza universite bikabagora kuronka akazi ni kubera iki ni kubera yuko ekonomi y'ibihugu ntiri kwiraduga ku murindi ungana n'ingene abantu biyongera ibyo bakeneye biyongera sector privé ntiri kwirakura bikwiye kugira ngo itange ubuzi kuko mu bihugu byose ubuzi butangwa na leta na sector privé rero leta nta kundi ishobora kuguma ifite uburyo kugira iguma itanga ubuzi ku baheze bose bisaba yuko sector privé nayo yiyongera nicyo gituma ibintu bya education mugeza kubivuga ariko aravuga n'ibintu bya ekonomi ingene ekonomi ikura ikagira uburyo bwo gutanga ubuzi muri education naho kandi ukaraba ingene ibyo by'abana bari kubariga bibafasha kugira ngo baje kuri marché du travail bafite ubuhinga nko mu Burundi par exemple nukuraba uti mbe umwana ari pariga muri université baramuha akaje kugira ngo yimenyereze arabe ko muri marché du travail cyo bazomwe mu bindi bihugu
icyo ni kibazo gihambaye cyane rwose
ibyo bigirwa na mu byo bita internship ari the stage no kubwira yuko twe nka muri university muri Massachusetts muri department of economy abana binjiye muri September icambere mu byo turako turabwira amakuru bazofata icyo tubabwira cambere ni ukwitegura kuzogira massage muci même pendant le sommet kuko turabwira tuti ni waheza wize amakuru gusa ata evidence ya stage wagize nta kazi kezo zoronga rero mu Burundi no kuraba yene université ikorana na secteur privé na gouvernement kugira ngo bagire ico bita formation professionnalisante kugira ngo abana baheze bafise ubuhinga bwo kujya gukora akazi bwo kwikorera ibyabo kuko abana kenshi abantu bagongo ngo abana ngo kubera akazi kabuze ngo nibaje gukora ibyo wabo none utabigishije utabahaye uburyo kugira bamenye
no gutangura entreprise n'ikibazo cyo gutangura ama entreprise umuntu ategwa kubazi ubuhinga bwo gutanguza entreprise cyangwa kwikorera utwiwe hariho amateori menshi hariho ubuhinga bwinshi bashobora kwiga mu ishuri ariko ntibashobora kuca batangura ngo batangure kugira kwishigira imitahe kandi nubwo buhinga batarabwiga neza batarabunonosora. Madame Janine mukanya gatoye cyane rwose ibishikirijwe na préfet des études avuga ibibazo bihambaye cyane rwose ubumenyi bwasubiye inyuma eka n'abanyeshuri baheza ntibaronke aho bisimamwo aho bakora mukanya gatoye.
Murakoze cyane nukuri ndashimye ikibazo préfet des études abajije nigikomeye umugambi n'andere ndagombye kuvuga kuri ico kintu nshaka kwica ico umushinga ntare wose ashitseko cuko abanyeshuri ba mukurera abanyeshuri mu kwigisha abanyeshuri mazira yigisha abanyeshuri ntiyumva ahantu hamwe gusa muri leta nico gituma ama opportunity uburyo bwo kugira ngo abanyeshuri baronke bakini baziko bariga bugwira abonetse uburyo amahera yo gushyira muri aya maprogramu y'abashoboye kuyakuza kuyagwiza rero nkuze nino muri amerika mu mayunivesite menshi z'amayisi yose hari ikintu n'amashuri yitwa kuri aya leta hariho amahera ya leta aza muga hariho niyo bita aya fondasiyo rero irapfura rwose izamo amahera menshi baragenda bagasaba mu wiza tunga bakagusaba ahantu henshi cyane aho usanga kenshi fondasiyo ifite amahera rutayo leta ishyira muri yunivesiti abe ni ukuvuga iki nubwo ni ukugura uburyo mu mutwe umuntu utagirira agahindura ingene umuntu akora bagatangura kurondera amahera yo kuza muri izo fondo muri iyo fondasiyo ikora amparalele n'amahera ava muri leta kugira ngo aje muri iyo yunivesiti icyo ni icya mbere numva amahera agwiriye abanyeshuri rezo mwabimushyitse ko by'amasitaje by'andi maprogramu byama yo gutegura abanyeshuri ngo bagire ubuhinga bukomeye ayo aca bikunda ubwo buryo budabonetse hejuru muri iyo shuri bizogora kugira ngo n'umuntu ashobore gufasha aho icya kabiri twebwe tugira abakenya ngiha twari nk'ibihumbi bibiri mu bundi bwose twari muri yunivesiti twabona ko leta ari leta mbyeyi dusohotse leta ishyize ibishyize akazi kacu ubu rero ni ugutegura abanyeshuri bose bakiriyo bakaba bazi yuko basohotse amaso ntibayaraba kuri leta cyane cyane mugabayana
ikibazo gihambaye cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muri kumara bandanya kumviriza radiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Izere Gadson muraho Gadson woje ahantu hatari induru hari induru nyinshi muratwumva telefone ya Gatsan ntimeze neza reka turamugaruka ko tugarutse rero ku kibazo cy'uburyo mwese mwahuriye ko Professor Leonce Ndikumana nk'uko mwabibuze gufashanya n'ibindi bihugu n'ikintu gihambaye cyane rwose ni kanuruhara rw'abahoze araba nyeshuye muri kaminuza y'Burundi uwo babigisha nk'andi hantu nuruhara ruhambaye cyane gose ikintu uruhara rw'abarundi bize muri kaminuza bafise uburyo bwo kuja kwigisha mu Burundi goba uruhe abo digisha bo kurana gute eka bakashira imbere kaminuza yabo ikaraba kuri yo kurana n'ibihugu na kaminuza zo mu bihugu barimo na marita barimo ni kaminuza kenshi ya kenshi usanga zifite uburyo haravugwa ibibazo by'ibitabo haravugwa ibibazo by'abigisha ibyo byose ni ibintu bishoboka bishobora gutorerwa inshu kaminuza ya Burundi ikonye nizo kaminuza uruhara rw'aba professeur hamwe bwe bo bankuruhe demonstration ndi kumana
urakoze neza kumba dico kibazo kingene abarundi bari hanze boshobora gufasha mu university y'u Burundi mugabo imbere yuko ndasishura ngira subire sigikire icyumviro professeur Jean Ndavuze kingene university ishobora kurondera uburyo hanze ya leta uravye mu ma university yino na ma university ya leta usanga hafi y'igice mirongo itanu ku ijana ya budget university college ava mu mahera baronka y'abagira neza urabyumva
ariko ntabakiri bo bushya na Leonce abagira neza kenshi na kenshi n'abantu ngaha nko muri Amerika bafite amahera menshi bashobora guha kaminuza bizemo nk'amamiliyoni ijana y'amadolari icyo byo bintu ntibyoshoboka mu Burundi
oya ibyo bivuze ndakubwira amahera ayo ibyo 50 ku ijana ndakubwira menshi n'abantu batanga amahera individuel make twebwe duha aho twize urumva ko ibyo ndabizi narabaye duwaye wa departement twari dufite bise abana bose bize muri abantu bose baheje muri departement n'ingene twabandikira bagatanga ntibatanga amamiliyoni la majorite batanga amahera abayabaye none nk'ubu ndo kubaza mu Burundi university yari afite bise y'abantu bizeho irabakontakta ikababwira ibisubira muri university kugira ngo bazimire boyifasha
ivyo bintu n'ibaza ko
bitaraba mu Burundi ifite liste y'abantu bizeho babatumira iminsi yose mu byo bari koragira bakababwira ati ngiyi migambi dufise mbe mwo dufasha gute uravye muri university abantu bize bari mu nzego zose hari abakora utwabo hari abakora muri leta hari abategetsi none bose ntibize muri university ibyo byo kubaza rero ngurindira yuko urongera abamiliyarderi ngo nibaza gufasha university ibyo ango isoro igwirira ibwami
icyo ni ikimuro cyiza nibaza ko abatetsi bakaminuza kwi gutega amatwi
hanyuma rero ikurikiye wari uvuze nacyo cy'abarundi bari hanze ngene bashobora gufasha nibijya professeur Jean yavuze ati umuntu arashobora gufasha mu bintu by'ukwigisha ubushakashatsi n'ibiki atabanje kuba ari kuri mu Burundi ahari hose arashobora gufasha jewe ndashobora kubwira yuko hari ama university nigishamwo muri Afrika ndotama muri Cote d'Ivoire hamwe ndagenda nkigisha ariyo ndi ahandi nkigisha nicaye ngaha bisaba rero yuko ubwa mbere na mbere iyo university ibitegura neza ikarondera abo bantu bari disposed kwigisha igashyira uburyo hamwe byerekeye cyane cyane technology mugabo kubivyo bya technology cyo novuga nuko mu Burundi burya ibyo bintu bizabiriho kubera Burundi hariho cyo bita fiber optic na BBS baradi ngene babikora ufite iyo connection internet inyaruka nta kuntu udashobora kugira gufata gukoresha abarundi bari hanze baba barundi naho abarundi cyangwa abandi bose bakaza bagashobora kwigisha bagashobora kugira amakonferensi bagashobora kugira gukoca abanyeshuri batarinze kuza mu Burundi icyo imbere y'uko ndaheza kuri icyo kintu rero ni ikintu nacyo kigifise niwanse umuntu ataza kugira ntushobora kwibaza yuko departement université ishobora gukura ikonta ku bantu bari hanze kubera enseignement si gutanga kuru gusa enseignement bisaba ibintu bya supervision z'uko cabana bariko barandika amateze n'ama memoir ibyo rero utakufisa abantu bari studentati nico gituma tutaguma dusubira kuri cyakintu cuko université gouvernement du Burundi na secteur privé bo gerageza gushira bosura bagashira umutwe hamwe bakumvira bakaraba ngene bosura kubanda kongereza abantu baje kwiga hanze abantu baje kugira kuza ama maîtrise abantu baje kugira ama doctorat kugira bagaruka kwigira kuko université du Burundi kuko ndabisubiremo gishura gukonta ku bantu bari hanze gusa
yego cyumvira cyiza imbere yuko tubaha ijambo madame Jardine kugira mumubwiye ico muze kwico kibazo twashaka duhe ijambo umunywanyi wacu Aron Sengimana muri aho murakomeye
kirana amahoro
muri hega Sengimana
kandi mu Burundi mu gisagara cya Bujumbura
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro
ariko hama nanjye nariko ndakurikirana ikizamini rusange
urashaka kujya ahantu hari urwamuruke urashaka kujya ahantu hari urwamuruke igira kure ja kure y'urwamo turi urwamo rwinshi cyane rwose reka turaguhamagara mu kanya reka tuje ko turafite ubundi munywanyi w'ijwi rya Amerika reka tuje kwa Jean Bosco nimbona muraho
muraho
turakomeye muri hega Jean Bosco
turakomeye nje nitwa Jean Bosco mererewe i Kigali
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo cyangwa icyumviro turiko tuvuga kuri kaminuza y'u Burundi iri kwihimbaza imyaka 60 iheze itanguye turi kumwe n'abigisha ba komakomi ba nize buri yo kaminuza duga ku ijambo ikibazo cy'icyumviro
njyewe ni icyumviro cyanjye
yego
n'umuntu navukiye i Burundi nuko mbabazwa no kubona dufite kaminuza nkuru ariko nkabona abana benshi bifuza kujya kwiga mu zindi kaminuza zo hanze y'igihugu cyane cyane mu Rwanda naho mperereye nkabona abarundi benshi baba banyotiwe no kubahuza kuhavoma ubumenyi natekereza ndetse twebwe kaminuza yacu yabuze iki kugira natwe igira ubumenyi nk'ubwo izindi kaminuza ziba zifite cyari cyo cyimbire cyanje
mbona kimwe n'ikibazo murakoze Jean Bosco nimboda professeur Janine Mihirageza kera turi muri iyo universite n'imbere yacu abantu benshi bava mu bihugu bitandukanye warabona ko bahurumbira kwiga muri kaminuza y'u Burundi iho bahahindutse iki nkuko umushyirantahe Jean Bosco yibajije
urakoze cyane umushyirantahe Jean Bosco icyo kibazo mubajije nacyo no kuri kirakomeye nikigezwe ko ubu burya ibihugu byose biraca mu ngorane mugabo Burundi ni ukuri ibyabushikiye mu myaka nka 40 iheze ubwicanyi bucamwo ingorane zindi zicamwo mwumva igihugu coshobora kugira ngo kigeze kigatunga ibindi byose gute mugabo aho twarahashitse siho tuguma icyo igihugu cyacu rero ntuje mushaye Jean Bosco cyaciye muri fiyeci ku buryo universite nayo yaciye abanyeshuri na universite yose byaciye bwaciyemo byaciye bishikira na universite bishoboye kuronka ibikwiye nicyo gituma abanyeshuri benshi ubuye bacirukira hanze mugabo ubu hongera ibintu bihinduka ingene biyorokanse ingene barondeye amafaranga ingene abanyeshuri biga ni ukuri badasubira kutugarukira nkuko tubabyari kera nkuko twiganye n'abo mu Rwanda twiganye n'abo muri Congo no ku mushinga na FDLK yabivuze bityo tuzasubira tugaruke hahandi kandi tunarenje mugabo ubu ni uko tugenda ibintu niko ubuzima bumeze twajya hasi twajya hejuru ariko ubu ni ukuri ni gushimikira cyane kugira ngo kuraba ingene dutere imbere ingene universite yacu itere imbere iterekeza amaso gusa kuri leta mugabo hari abandi bantu impande hari amahera yinjira ni ukuri ibyo nibyo twiye gushimikira ko kugira abanyeshuri basubire kwizera universite yacu
ego be tukiri kuri wenyine ikibazo nabajije professeur Leonce Ndikumana abigisha nkamwe bimugisha muri kaminuza zo hanze muri leta zumwe za Amerika n'ahandi mumenyereye ibyerekeye ivyigwa uruhara rwanyu rwa buruhe kugira ngo mufashe mu bafatiwe mu kibazo cy'ubukene cyanki abigisha badakwiye.
Murakoze cyane. Icyambere no shimikira ko nuko destructive uko investe yene iremye iyo nyene yaba investe yose hamwe department zayo ama abarimu bo nyene yuko bumvi yumva buba kukuntu bashyiramo ngo gushyira ugufashanya ndani mu gihugu no gufashanya hanze n'ukuri urabye abantu bari hanze bifuza kuja gufasha bifuza gufasha bari kure bari imbere mu gihugu ni benshi mugabo nta masirite nta kuntu ntibarategurwa nibibizo gutegurwa ku buryo kandi bita n'ibisaba byinshi n'ukuri nk'uko mushingana yari wose kurabivuga ntibikaba hariho nyonzo fije optike zituma interineti ikomera dutangurire aho nyine hanyuma hakarungaho nyinshi jewe aho nigisha n'ukuri ntegura abarimu baja ku kandi shefu wa departement kandi ntegura abarimu baja kwigisha icyongereza icyo ni ikintu mvuna abanyeshuri benshi bubakeneye bifuza banyandikira bandikira n'abandi barimu bose n'abandi bose bari muri amerika tidufashe kwiga icyongereza dusesaba nk'uko ntuze yabivuze umushahara yari wose yavuze ati iby'amasitaje ni ikintu gikwiza gukomererwa ubu turashobora kwigisha icyongereza kuri interineti aba banyeshuri banje bagakorana n'abanyeshuri muri univerisite y'i Burundi ugasanga baragize pratike ibintu bya conversation week urumva ntitwibwiza kwiyumvira ibintu binini kugira ngo tugire icyo dushyitse umuntu azarahindura kamwe buke aduga umwana ngo ntavuka ngo arare yuzuye ingobo baraguye hasi mugabo ubu ni uguhaguruka tugatangwa kongera ingene dufashanya ni ukuri hano abarimu bifuza gufasha benshi cyane.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Eda Theophile Mugabo Gakuzu muraho
yego mukomere murakomeye
turakomeye murafite ikibazo mwafite cy'imvuriro duga ku ijambo
ndabashimiye kamanzi mbashimire
yego
ariko ubu noneho ndaba nagira icyo guvugaho ni byiza kubona universite bakora anniversaire yayo ariko ikibazo cya Afurika rusange n'ibihugu byayo nyine nk'ubuto urabona abantu bose barimo bararwanira kujya kwigira hanze y'ibihugu byabo mbibise ku nyungu z'amashuri yabo n'ibihugu byabo ngo babihe agaciro ubu tugasaba noneho ko ibihugu bya Afurika byashyira hamwe bakaorganiza amashuri yabo neza ntihagire umuntu ujya kwigira hanze n'abari hanze b'abanyafurika bakaza bagafasha abana babo abanyagihugu kuko nibo bagomba kubaka igihugu cy'ejo hazaza aboneka abaperezida abaminisitiri tutitaye ku gihanze bagira ngo aho kandi mu barimu ba dogiteri abize amashuri maremare bajye bafasha ibihugu byabo batibanze ku gihanze.
Murakoze Theophile Mugabo reka icyo cyimbere cyawe tugihe Professor Leonce Ndikumana agira icyo kivuze ko
urakoze rwose ndamutahije nawe nyine wabajije ikibazo cyiza cyane ni kibandanya muri kimwe ntuze mushinga nta jambo twari yabajije yuko abana b'u Burundi basigaye baja kwiga hanze cyane ubwa mbere icyambere na mbere nagomba kuvuga ni uko kugira kubona abana baja kwiga hanze siyo ngorane kuko njye nigita ngaha muri Amerika mu ishuri ninjiye mu ishuri hamwe abana bavuye hose abashinwa abajapone abafaransa abongereza n'ibiki nibisanzwe mu gihugu cyose abana baraja kwiga bamwe bariga mu Burundi iwabo abandi bakiga hanze mugabo icyo bashaka kuva ni uko ngira babona igitigiri cy'abaza kwiga hanze kiguma kicyongerekana bakibaza ati mbene ukubera mu Burundi atazanza bikwiye biriho canke abana babona yuko boronka inyungu bagiye hanze ubwa mbere na mbere kujya kwiga hanze ntishobora kuba inyishu kuko bose ntibashobora kujya kwiga hanze ntibashobora kuronka uburyo nibaza rero yuko bisigaruka kuri imwe twariko turavuga ingene twoha inzu z'Uburundi ayaba ijya public canke ijya ya leta canke izindi private zogira inguvu kugira ngo zironke uburyo bwo kubaka ibibanza bikwiye bikuzana ibikoresho bikwiye byukuzana abarimu bakwiye ni bicabituma rero bimwe twavuga bati mbega uravye ingene universite iri finance amahera yayo avahe niba universite izoguma irindirira umutabije ya leta gusa ibi turiko turavuga byose ntibishoboka bisaba yuko batiza kwiyumvira ubuhinga bushasha bwo kurondera mwaye do finansma ubuhinga uburyo bwo kuzana amafaranga imitahe muri universite icya kabiri nibyo twavuze yuko basa kuraba ingene bukoresha uburyo bwose buri hanze expertise yose iri hanze yari y'abarundi tanke y'abanyamahanga bashobora kuza bakigisha baje mu Burundi cyangwa kandi bakongera bakigisha batari mu Burundi henshi mu ma universite ayo nk'ayo nkoramwo usanga afite amaprogramu yo kuzana abantu bo hanze baza kwigisha muci urabona muri Europe no muri Amerika muci guhera mu kwa gatandatu kugeza ku munani abanyeshuri abarimu bari mu ikonje ugize programu yuko abana bazo bari kuri campus muzera mu gatandatu mu kwa munani ushobora gukoresha abantu benshi bavuye hanze bisaba programu de cooperation ngere mwumvikana n'abo bantu canke n'ama universite kugira ngo bazoze barungikira abarimu baza kwigisha mugabo nkabandanya mvuga ni icambere gihambaye no kurondera amakoperasiyo nyingene aba asista bo muri universite y'Burundi baje kugira ama maîtrise n'ama doctora hanze kuko ntituzobandanya tudepanda tuzera inze ngo niko Burundi buzoteza imbere universite yacu.
Icyo kibazo cyo gukorana n'ayandi makaminuza yo hanze ni kibazo gihambaye cyane rwose, ni kibazo cyarigikomeye na kaminuza y'u Burundi isani yarabyiteguriye nk'uko mubizi. Urazi kwizise amazu atandukanye hirya no hino mu gisagara hagati, aho kenshi na kenshi ayo mazu yabamwo nk'abaje gutanga inyigisho mu kiringo gitoyi abarimu bavuye hanze. Niba ari ku icyo kintu kibandanye ariko icyo kibazo turakigaruka ko, ariko nashaka ngaruke kuri madame Janine Ntihirageza tubwire cyane cyane ku buvuzi wacu yaciye ku mayange avuga ko hariho uburyo bwo kugabanya ikibazo cy'ubukene bw'abarimu mu gukoresha inyigisho ngurukana bumenyi ibintu bica online cyanke mu gihe internet ikora neza. Nagira mu tubwire neza mu sibire mu dushikize icyo cyumviro.
Murakoze cyane. Ehome donc kintu nariko ndavuga kuri ibyo nuko gukorana kobera ku nini vonyinshi umuntu donc universite hari ama partenariat n'ama universite ama departement nyene kuri nivo yazo n'abarimu nk'uko umushyirantahero wose yavuze kare ugushakashaka abarimu bagakorana bagati bashyiramo abanyeshuri nk'umuje nkanye n'umwarimu ariko universite akaba umunyeshuri wanjye n'umunyeshuri wo muri universite tukaba tubagira groupe y'abantu nure uwo mugwi wa bane ugashobora kurondera imfashanyo hanze ugasanga turakoranye umushakashaka aho ni ku nivo y'abarimu nivo ya departement. Hariho ama departement y'icyongereza hanaka departement ya ekonomiya y'iki ugasanga bagize amajimeraje ugasanga barasangira ubumenyi bagasangira n'ibikoresho nuze university yose hamwe yo yurumva aho amakonferensi biki hari byinshi n'ukuri umuntu ashaka gukora hagiye umuntu yishyize n'icyo kintu cyo gukora cyo gusangira gukorana n'abandi bantu. Iki ndangira cyo kugikomeye nibaza ko vrema cyoroshye gushyira kuko hajya hari aho tuvuga tukavuga umenga n'ibintu biremereye bigoye gushyira hamwe. Oya, ikintu cyitwa mu cyongereza cyita mentorship icyo gufasha umuntu akuze agafasha uwo yasohotse agafasha umunyeshuri akiri iyo muri iyo university usanga bituma uwo munyeshuri aba encourage ashobora kumabandanya akamuha ngo akuze akamuha ubuhinga akamwigisha ubuhinga uburyo bwo kwibeshaho uburyo bwo kurushakashaka ama resources. Ndabona ikintu cyitwa mentorship ni ikintu cyoroshye gushyiraho
kani tufasha ikimse nuzi mushinga nairo onse kaya vudati ndewo Burundi ugafisa liste ya basu rosoriti shawari bari hehe esku umbarabuga na kesha nguvu uye kuri musu mkuru hambaye kuri kuri shumeni uruhusha gugu himbazwe umusu mkuru unyaka mirongo itandatu university maze mbega abantu baje boboneka bocha bahugu bagira uburyo bwo gukorana ubugwiniza ni muri icyo gihe babatumiye baje kubona abo bana baje kubona abo barimo ibintu nka benyine nimugaba n'ukuri ikintu benshi mukiri kuri icyo kintu cyo gufata uwukuze n'umunyeshuri uwasohotse n'umunyeshuri akihari bakabashyira hamwe bakafasha
icyumviro cyiza cyane rwose Kimwe utenshi timwe seka wa mwuri kumura wanda jankumbira ya radio Nijibu ya Amerika tuwe kimwana Silas Nduwayo Muraho Silas Matumba Leka tuvugaru kikuli Professor Leons Ndikumana ndabu na telefona ya Silas Nduwayo Itamezeneza ngavuze ikibazo gikomeye cyane rwose cy'uko nka kaminuza y'u Burundi cyangwa u Burundi bwoza burarungika abanyeshuri bahejeje cyangwa bari batangiye gukora bakarungika muri programme za maîtrise na doctorat ibyo bikafasha rero mu buryo bwinshi cyane rwose kuko abo bahava bagatahuka mu gihugu bakigisha ikabana agafasha abanyeshuri kwandika ibyo bita memoire igitabo cyo guheza cyo gusozera amashuri icyumviro mu mutarane kihe ubu ibintu byifashe gute turazi ko muri kera muri kahise hari habaje mu Faransa mu Bubiligi mu bihugu by'u Buraya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu ibintu igitigiri cy'abarimu warungikwa ni benshi muri kiye canke cyaragabanutse
urakoze cyane icyo kintu cy'uko leta universite ama universite zibe nyine yokora hamwe kugira ngo yongereze igitigiri cy'abarundi baje kwiga hanze kugira bazogaze kwigisha kirahambaye cyane niko universite itera imbere sindoshaka kugira ngo ubu abagenda ni benshi kurusha abagenda kera mugabo icyo nzi ni uko akeneye kugenda benshi kurusha abagenda kera kubera universite yiyongerekanye ntabwo mvuge kuri icyo kintu hariho reforme yabaye atinati itari mike yatumye mu Burundi baja muri systeme y'ibihugu bikora byorganiza ntuze universite yuko abana biga imyaka itatu bakaronka bakaloreya bagaca bashobora ushaka abandanya ntuze licence abambe maîtrise akacabona kurusha muri universite muri doctor rero icyo iyo systeme ni nziza kubera urumva biri muri bya bimwe byatuma ntuze abanyeshuri za muri universite bashobora kuba benshi mugabo kugira ngo abo barundi bashaka kujya kwiga hanze bashobora kwitegura kugira ngo bazokwemererwe mu mashuri yo hanze bisaba yuko babahe visa bisaba yuko bobanza guheza programme za maîtrise mu Burundi cyangwa muri region zo muri Afrika kuko umwana ahejeje imyaka itatu gusa nkubu akagira ati ngiranze gusaba kwiyandikisha muri maîtrise muri Amerika bavuga ko babona kutaburaheza sikre ya mbere kuko sikre ya mbere baharura imyaka ine bo muri Afrika deside ugize baki iyo myaka itatu ucugira uwundi mwaka umwe bita honors nicyo gituma nibaza ko mu Burundi biba byiza baba bagwije amaprogramme ya maîtrise cyangwa en même temps bakarondera uburyo bwo kurungika abana baheze ma baki kugira ngo bagire ama maîtrise hajya muri region hafi bitazimbye kuko hageze ko basaba admission mu madoktora cyangwa maîtrise yo hanze biraborohera kuko bafite base ikomeye rwose ibyo birakenewe rwose kuko ikindi ni uko tworaba ni ukuraba ingene abana bahejeje ama bac bagiye mu ma maîtrise bo kwiga cyane icyongereza kugira ngo ama option y'aho bazoza gusaba kugira babandanye ntihabe mu Bufaransa no mu Bubiligi gusa bashobora kuza kwiga no mu Cyongereza ubu hoho mu Burundi urazi ko abana biga Icyongereza guhera muri primaire bakanaya muri secondaire no muri universite ni ukuraba rero ingene Icyongereza gitsimbatazwa kabisa bageze muri universite bakaciga cyinshi rwose kugira ngo umwana hageze ko atora kuja muri maîtrise abazi ko ashobora gutora mu Burundi agatora muri Kenya, muri Afrika Deside, azi neza yuko atangorane y'icyongereza afite. Icyo kirahambaye cyane kugira ngo u Burundi buzogire nabwo abarimu bakwiye bize mu ndimi zose, haba mu Faransa, mu Cyongereza, bagaruka kwigisha.
Tumibutse nishuti mwisele ko mwiko mwabandanya kumviza Radio Ijwi ry'Amerika. Turi kumwe na Esdras Irankunda, muraho.
Halo,
uratwumva Esdras?
Nimeza.
Yego, uri hehe? Duga ku ijambo, ikibazo cy'imbyo.
Hamna shida, mnataka mnyameni
mu Kirundi? Turiko tuvuga Kirundi.
Uri nani?
Esdras, reka turaguhamagara mu kanya.
Okay, ndamwumva.
Uratwumva? Duga ku ijambo rero, ikibazo cy'imbyo.
So we can speak English if
you... Oya, dushaka Kirundi ngaha, turiko tuvuga Kirundi.
It is the voice of America.
Vuga mu Kirundi, turiko tuvuga mu Kirundi, ijwi rya Amerika.
Yes.
Urafite ikibazo, urafite icyumviro? Reka turakubara mu kanya, ndabona telefone yawe tutumvikana neza, uri kuvuga icyongereza n'igiswahili kandi turiko tuvuga mu Kirundi. Tugarutse kuri mwebwe Madame Janine Ntirageza, nagomba ndabaza ikibazo gihambaye cyane rwose kiri mu bibazo amakaminuza menshi mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere biba bifise ikibazo cy'ibitabo eka na za ordinateur. Hari uburyo bw'uko habaye cooperation hagati ya Université y'u Burundi na za kaminuza z'ibindi bihugu, hari uburyo za kaminuza zishobora gutanga ibitabo, turazi ko ngaha mu makaminuza ibitabo by'amari byinshi eka n'ubundi buhinga za ordinateur, ikintu cyashoboka ni iki?
Murakoze cyane. Ewe, igize ibintu by'ibitabo ni ikintu gikomeye kandi kibone kino cyane n'ukuri. Tura ibitabo usanga n'imiryango ndetse na university. No, ubu nyine mvuga nti mpe ibitabo nshobora kurunka mu Burundi. Bahita biboneka n'ingoga kuma nibwo yose kuva muri primaire secondaire kushika ku university. Hari ibitabo byinshi bareka ko baronka byinshi. Bakaca umwaka wose hajya ama edition, bajya bahinda ama edition, ibitabo baterera ngaho. Ugasanga bandanje n'ibindi. Ibyo rero byoshoboka dushoboye gukorana nk'akarorero ambasade ikaca ariyo ibirungika, abantu bazobitanga mbwa nyine bishikira abanyeshuri bacu izova kuri kubarundi. Iyo niyo rero konsewa inayo y'u Burundi, ambasade ibirungika ni ukuri byoba byiza cyane. Ibyo bitabo ndumva kiricaje twe twabyegeranye bandaje abantu benshi mu isi yose, ni ukuri bo kwegeranya ibitabo bigashikira u Burundi. Mugabo ni ukuraba nabo ngene bogerageza amambasade akaja ari yungunganya akashobora kubirungika. Ni ukuri ejo bundi n'umuntu nabaje umunyeshuri twe abatwigisha tuguma tubagumya rwose ko nibadufasha mu byo twanda, ntitubareka ngo bagende tubagumana amanurasi. Niwe navuye ndi nk'umuntu w'ibitabo ati ubona hari icyo mufite ati yo ati mbabira ati ntaniruka ati ntandakwegeranirira. Mugabo muri icyo gihe sinashobora kugira ngo tubyegeranye kuko nta kubirungika ukubikana uvuga ambasade bishoboye ikatubarira twebwe ni ukuri twashobora kubikora. Jewe pesonelma ndabiye volontari yanka byegeranye by'abanyeshuri bacu bajye bararonka ku mwaka ku mwaka ibitabo ibyo birajyanye mu Burundi. Hariho benshi babigira, hariho abo muri nzira muri Kenya, abagenzi bo muri Kenya usanga babigira uko nyine ambasade ikati bafasha kubirungika.
Profesa Haleonse Ndikumana, ikibazo cy'ibitabo ni ikibazo gihambaye nk'uko twabivuze, icyo mwukunganira Madame Janine ku byerekeye ukuntu Abarundi cyane cyane mwebwe muri za kaminuza muza murafasha kugira ngo kaminuza y'u Burundi ironke ibitabo byose yo bikeneye, kandi ubundi buryo harimo za ordinateur n'ibindi, ibintu byogenda gute, icyokorwa n'ikihe?
Ibyo Profesa Janine avuze nibyo yuko ubu ibitabo ama ordinateur ibindi byose birashobora kuboneka ari uko ariho programme itomoye y'ingene bishika mu Burundi, kuko abashobora kuguha ibitabo amashuri ashobora kuyabiguha ama bibliotheque, mugabo biragoye, urazi ko bizinze kurunga ibintu birungitse ubwawe, mugabo nkuba hari to hariho programme y'ikubiri kubikorakoranya bakabyegeranya bikagira rimwe bigiriye birungikiwe hamwe nibaza ko bishobora kuzimbuka kandi urumba birungitswe na ambassade par exemple bifite ama exoneration hariya nta ngorane yuko ingene byinjira n'ibikitusa nibaza ko ubu birashobora kuboneka ari uko muri mu Burundi bagize programme itomoye ingene bazakorana na ambassade hanyuma umuntu akacabaza bakashabaza abarundi aho bari hose bagira ibintu byo kubyegeranya ikindi cyofasha nuko urabona ubu ama ngamba bibliotheque kenshi bijyanye n'iyo bagira si iri kuyaduga yivugura ibitabo bijya ibyo by'impapuro fizike ni ibyo kugira amabonoma ku majurno ku bitabo barashobora kuronka elektroniki ma nk'ubu nsabye igitabo muri universite ndatanga ndahitamo yuko banukira igitabo fizike cyangwa bakandukira igitabo elektroniki ishobora gusoma ku mashini urumva rero nko muri Afurika mu Burundi izo universite zigize cooperation n'ama universite yino barashobora guca babaha ayo makse kuri kuma version elektroniki bikaca byoroha yuko abanyeshuri abari mu Burundi bashobora kugira kuri izo dokima bikaba bisaba rero yuko baraba neza yuko akse kuri internet yabo ari for uko navuze iyo ntiyatuza kuba ingorane kuko BBS nikikora kandi bikora neza baca badetermina vuze debi bashaka kugira ngo bishobore gusomeka neza
Madame Janine Hiragiza mu gusozera ikintu mwifurije kaminuza y'u Burundi muri minisitiri iriko yahimbaza isabukuru y'imyaka 60 n'igihe ibi
murakoze anyway n'ukuri yarigeze kubisagara imeze neza cyane universite yacu koko yari imfye yabyaye benshi cyane babyara neza twaragiye mu masanganya mugabo cyane cyane kandi hari ibyiza byabaye abana babaye barabagwiriye turatera imbere turushe abanyeshuri benshi cyane ibyo ni byiza rwose ubu rero ni ukuburaba ingene abanyeshuri kudusha abanyeshuri benshi yuko n'amaresurse yabo agwira ibyo twaganiriye uno munsi ni ukuri byerekana yuko bishoboka abantu bashize hamwe abyumva rero ni ugusubira kwihesha agaciro icyo nicyo nifuriza u Burundi na universite y'u Burundi kwihesha agaciro mu byo ukuntu dukorana mu kuntu twishyira mu bandi mu bindi bihugu mu zindi universite tukimenyekanisha mu kuntu tuguma tuzi abo turiko abayiforoma bize muri universite iyo bari tukagumana ayo manorasiyo nabo n'abo yabyaye abo yareze ikaguma iza aho bari kandi akaribo basubira akayifasha nimbere kuza gutera imbere kwisubira kwihesha agaciro kandi ndabona ko bizoza bishoboka
reka murakoze reka duhe n'akanya Professor Leon Sendikumana nawe nyine agire icyo avuze ku bijyanye n'indwi kaminuza y'u Burundi iriko irahimbaza isabukuru y'imyaka 60
yego urakoze cyane cyane gushimira ngene waduhaye aka kanya ko tuganire nk'uko nabivuze ubwa mbere kubera twaretswe na universite biraturyohera cyane kubona iriko irahimbaza isabukuru yayo y'imyaka 60 tukasaba yuko tukayisabira yuko ijya imbere ikomeye ku muzinga irera abana b'u Burundi n'abandi nabo mu bindi bihugu byose icyo je nipfuza ni uko abatwara universite y'u Burundi na universite zose bokugurura amaso bakaraba hakurya y'umwonga bakaraba ibiri hakurya mvuga hanze y'u Burundi bakaraba ibi uburyo ingene bogira imigenderanire n'ama universite n'ama cooperative n'ibindi byose hanyuma no mu Burundi bakaraba ingene abarundi nyine bofasha ibyo by'u Burundi
ndabona kanakagiye Akanya karagiye na gushimire cyane rwose Professor Leonce Ndikumana ndagushimiye nawe Madame Janine Ndiragiza ndashimiye na ingenieur yadufashe mu bizuma nkabashimiye cyane rwose Nadia Taha yadufashe gushira hamwe ikiganiro ndabashimiye namwe nshuti mwese mwaduteze amatwi ndabifuje kandi umugoroba mwiza mungire amahoro aho muri hose.